iyi mumva ni radio Ijwi rya Amerika. Ndabaramukije nshuti bakunze muteze amatwi ibiganiro by'Ijwi rya Amerika risamirana ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nongera ndabahikaze mu kiganiro cyanyu iwanyu mu ntara muri za 18 muri kumwe na Jewe Diane na Hazwe ndongo ibiganiro by'ino mwanya.
Umuyaga nkuba bishitse tukawuronka turonka nk'isahimwe urumva rero muri ico gihe turonka isahimwe ibintu twakora indwi yose tudasiba tuhadukora isahimwe imisi biri mu ndwi urumva uruhombo rusha ruguma gwinjira uko nyene.
Uyu numwe manyagihugo mu ntara ya Bubanza babeshejeho n'uburimyi bw'umuceri avuga ku kibazo c'amatara ataborohereza mu bikorwa byabo agahombo akaba ari kenshi nk'uko muza kuvyumva. Hagati aho ubwinshi bw'impunzi z'abarundi mu ikambi y'agategekanyo mu Rusenda ari mu ntara ya Kivu ya Majepfo muri Kongo uriko uratandukanya imiryango muti ingaruka nizahe.
Abagore bariko barahukana abagabo nabo bivanye nuko batararonkaho baba kugira abarundira rasiyo umugore utamuharasiyo ntashobora kwemera kuri umugabo.
Nuko rero izo nkuru zose zirimo zo tugaruka ko mukanya mugume ku maradiyo yanyu. Ariko imbere y'ivyo byose nemeye mbanze ndababwire muri make ko bajeje ibikorwa byo gutabara i Londres mu Bwongereza bariko barakora uko bashoboye kugira ngo bakorokore abantu mu nyubako y'igorofa 27 yadutsemwo umuriro mu ijoro ryo kuri wa kabiri rishuru wa gatatu. Abategetsi bo ku mugwa mukuru Londres mu Bwongereza bafise ubwoba ko abatari bake mu baba muri iyo gorofa bagifatiweyo n'uyo muriro kandi abatari bake hakaba harimo abana bataratogwa. Umukuru w'ico gisagara Sadika yavuze ko iryo sanganya rikomeye cyane. Igipolisi c'i Londres mu Bwongereza kigatangaza ko abazimya umuriro bashika ku 200 bariko bararwana nawo barondera nabo barokora bafise ubwoba ko abantu bashobora kwicwa n'imyotsi. Uyo muriro bavuga ko wadutse inyuma gato y'isaha indwi z'agatondo ku masaha yo mu Bwongereza. Abimukira barenga ijana baturuka muri Afrika y'uburengero barimo n'abagore bararokowe n'igisirikare ca Niger mu bugaragwa bwo mu buraruko bw'ico gihugu aho bari abari kubajabukana ku mugabane wa Buraya babataye. Amakuru itorokanizo ry'amakuru ry'abafaransa AFP ryashoboye kuronka kuri no wa kabiri yavuga ko abo bimukira batowe bagira bicwe n'inzara hamwe n'inyota kandi ko basanze barakubaguwe basinzikarizwa ubuzima nabo bari barisha amafaranga ngo bashikane i Buraya. Abimukira baharugwa mu 100 baje biyongera ku bandi 40 batowe muri ubwo bugaragwa nyene hagati mu kwezi kwa gatanu hamwe n'abandi 44 barimo abana batowe ibiziga mu bugaragwa bw'intara ya Agadez iri mu buraruko bwa Nigeria. Ivyo vyatumye umwe bwa Buraya burungika umugwi wabajeje umutekano kuri uwe rwa Nigeria na Liberia gutangira abimukira kugira ngo ntibinjire ku butaka bwa Buraya. Umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza Theresa May n'umukuru w'igihugu c'Ubufaransa Emmanuel Macron bariko barashira inguvu hamwe mu kugwanya amashamwe atumatumana kw'amakuru yorohereza itera byo mu kurungika iterabwoba rice ku mihora ya internet. Ni mu gihe ivyo bihugu ko ari bibiri bitarakira murantunga ibikomere vyatewe n'ibitero vy'iterabwoba vyahitanya abatari bake mu bisagara vya London na Manchester, Paris na Nice mu Bufaransa. Theresa May amenyesha ko amashirahamwe akomeye akora itumatumana ko ry'amakuru biciye ku muhora wa internet yadohotse ku vyo yemeje byo gukinga iterabwoba mu Faransa. Macron nawe akateraka mu bindi bihugu byo muri uwo muryango na cane cane Ubudagi guhanzya ico gikorwa barimwo. Wamenya ko Theresa May kuri no wa kabiri yari mu rugendo i Paris kuvugana na mugenzi we ingingo wofata zo kugwaniriza hamwe iterabwoba ndetse bananayaze n'umugambi w'Ubwongereza wo kuva mu muryango umwe bwa Buraya. Radio ya Amerika mutwumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abari mu Rwanda muratwumva tankomanzi kuri FM 104 n'ibice 3. Mushobora kandi kumva iganiro vyacu muciye ku rubuga rwa internet atari wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com na ku rubuga rwa Facebook adresse yacu ni vewa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. mvanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
mvanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba mikambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose
mvanyu mu ntara ni cyanyu
Nongere ndabahikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara ku munsi wa kabiri w'indwiza mu Burundi niho bitegekanije ko abanyeshuri mu myaka y'icenda y'ishure nshingiro bazokora ikibazo kibaho uburenganzira bwo kuja mu mwaka w'icumi mugenzi wacu Evariste Nziko Banyanka yanyarukiye mu ntara ya Cibitoke kugira ngo aturabire ahimyiteguro igeze Evariste miriwe
wiriwe neza Diane
byifashe gute ku ruhande rw'abanyeshuri kuri iyo myiteguro
Kurande kwa banyere shure bavuga ko bamaze kurangiza umwaka w'ishure muri ndwi tugira ngo twale turangije bari kubakora ibibazo byo kwimenyereza ibyo bita test d'entraînement hanyuma muri iyo myiteguro kandi umuyobozi w'indero n'inyigisho mu ntara cy'Ibitoke avuga ko ibibanza ikibazo kizokorerwamo byo bamaze gutegurwa ni ibibanza 43 ku rwego rw'intara avuga kandi ko n'abanyeshure bazobikora bazaba ku ntonde no kuvuga n'abanyeshure 600 bagizwe n'abiga mu mwaka w'icenda hamwe n'abo mu cumi mu mwaka uheze batashoboye gutora ikibazo cyo kubandanya agisumbuye avuga ko n'abapolisi 100 bamaze guharungwa ko ari icyo kibazo haba ku masantre kandi ko barimwo nabazo guherekeza kugira ngo gishike aho gikorego
twovuga rero ko no kugwego bw'ubuyobozi bw'inyigisho mu ntara ya Cibitoke nabo nyene imyiteguro yifashe neza
abanyeshuri bavuga yuko naho imyiteguro naho imyiteguro yifashe neza batahajeje intonde z'ibyigwa bimwe bimwe aha bavuga nk'igisata cy'ibiharuro science et technologie bavuga yuko ama programme atarangiye bakafise ubwoba yuko bashobora kubazwa ikibazo kica kuri kiriya kubyigwa batashoboye kubona mu mashuri
hari ico ubuyobozi bw'inyigisho mu ntara ya Cibitoke buvuga kuri ico kibazo c'ivyigwa bitashoboye guhera
umuyobozi w'inyigisho mu ntara ya Cibitoke genda bizi yabwijwe ya Amerika yuko wewe cyakora ari guhumuriza abanyeshuri akababwira yuko ari kibazo mu bindi akabasaba ko bogenda bafite umutima uri hamwe akabifuriza yuko botora icyo kibazo gucyo intara Cibitoke ngo ikagumanya ikibazo yari ifise mu mwaka uheze uko yaharugwa mu ntara zine za mbere
mbega niko ikizo ntonde z'ivyigwa zitashoboye guhera nk'uko byari bitegekanije
izo ntonde z'ivyigwa bavuga ko zitashoboye kurangira aha twavuga nk'umuyobozi w'ishure rya Rukana kabiri yatubwiye yuko ico byavuye ku bwa mbere ariko abanyeshuri abigisha nako ibyo vyigwa batahejeje kaminuza hanyuma kandi ko ivyigwa ivyo vyigwa vy'ibiharuro vy'ubuhinga ngo ari byinshi cyane ngo bakaba rero batashoboye kubirangiza kuko ari byinshi ari matière nini cyane
urakoze cyane gose Evariste Nziko Banyanka turaza kongera tukwikore ko masaha ari imbere kugira ngo tubwire ibirushirije ibyo tubwiye Ikibazo cy'umuyaga nkuba kimaze iminsi kivugwa mu ntara ikibazo cy'umuyaga nkuba kimaze iminsi kivugwa mu ntara zitandukanye z'igihugu cy'u Burundi gifise ingaruka ku rudandazwa rw'umuceri aho abacuruza bawo bavuga ko bashobora kura ico bafungura kuko batashoboye kuronka umuyaga nkuba wo kusya umunyamakuru wacu Diane Ndonse yanyarukiye mu ntara ya Bubanza adutegura ino nkuru
Hano kwibarabara rya 11 ryo kumpanda muri zone Musenyi ya commune Mpanda abadandaza bo kugwego go kuranguza bavuga ko batorohewe muri kino gihe mu bijanye n'urudandazwa rw'umuceri aha ni mu gihe bavuga ko umuyaga nkuba bawuronka isaha imwe rimwe mu ndwi kugira ngo bawusekure ibi bibatera uruhombo runini nkuko umwe muri aba badandaza abivuga
kuko nk'ubu uya nta muyaga nkuba tukironka twaradusekura iminsi yose kuva kuwa mbere gushaka kuwa gatandatu imashini idasibye gusekura ariko ubu dusekura kabiri mu ndwi kandi muri ako kabiri mu ndwi dusekura usanga umuyaga nkuba bishitse tukawuronka turonka nk'isaha imwe urumva rero muri ico gihe turonka isaha imwe ibintu twakora indwi yose tudasiba tuhadukora isaha imwe imisi ibiri mu ndwi urumva uruhombo rusha ruguma gwinjira uko nyene inzarira kwica umuceri warawuranguye uri ngaho oya n'abawusuma barawubura
niyo nzima Merida uyundi muranguzi ku mutumba gifugwe avuga ko atanyungu bakironka muri ugo rudandazwa
ubu mbere hoho mbere birarenze kare twahora turonka amatara ariko ubu nta matara hari haze haza amatara y'isaha imwe isaha zibiri naho ne kararabya gato ku mugoroba mwizoro nta muriro twigira turonka nta muriro dufise
amuga ku murango muraro nko muhuza
uza nk'amasaha abiri cyangwa isaha imwe gitegwa cy'umuceri n'ukuri nta kigenda twahombye gose
ibi bifise ingaruka no kubadandaza bato bato b'umuceri aho bavuga ko ibiciro bawurangura ko biguma bihindagurika bivanye n'uko umuyaga nkuba wabonetse uyu tumusanze hari karadandaza ku isoko yo ku Musenyi
urashobora kuwurangura ku ibeyi ntoyi nk'ejo Mwono mwosu katuongiru kaduzi beye.
Kuberi?
Kuberi vichile biguma biduga.
Bibakuki?
Bibakubera abantu benshi baza kuhigino kumusenyi. Nkubu uyu muri urashobora kwirirwa ejo ntuboneke bikata rero biduze beye katatulangura ku beye nini natwe tukata tudandaza kuri yo beye tukajya amahere ibiri ibiri cyangwa utanita
ibi biruku mu gihe banye nisyo bavuga ko zidakorana n'amamoteri atanga umuyaga nkuba aha bagasaba ko bo kwa mabaronkejwe umuyaga nkuba kubwako kazi kabo hejuru y'ingorane abarimyi cyo kimwe n'abadandaza bari mu mubabaro w'uruhombo bagize mu isarura ryo muri kino gihe byaturutse ku ruzuba rwatse mu ntara zimwe zimwe z'igihugu harimo n'intara ya Bubanza Diane Ndonse intara ya Bubanza ijwi rya Amerika
Harakoze Diane Ndonse ikibazo rero cumu yagankuba twabwira ko umushikiranganje ubutari n'agataka mu Burundi mu ndwi iheze yemeje ko mu minsi ya vuba kigiye gukemugwa mu yagankuba ukaboneka ariko umushikiranganje ko memanira kiza yarungera navuga ko igiciro cumu yagankuba kizoca kiduzwa agahamagarira abantu kwitegurira kuziganya umuriro mu gihe bizoshika hishamwe ry'abaguzi mu Burundi abuko rivuga ko iyo ngingo itari kwiye gufatwa kwera Burundi buri mu bihugu kenye cyane gose ku isi iryo shiramwe rigasaba leta y'u Burundi ahubwo gutunganya neza igisata gitanga amatara n'amazi mu Burundi Régie des Eaux kugira ngo amafaranga rironka akoreshwe neza Nari nabiciye ku masonga gato impunzi z'abarundi ziba mu bibanza by'agategekanyo byo mu ikambi ya Rusenda muri Kongo zisaba ishami ry'umuryango wabi ishami rya ONU gita impunzi RCR kubaronsa amazu kugira ngo bashobore kubaho neza ni mu gihe bemeza ko ubuzima bwabubakanye buri ko butera busubira inyuma kubera ko batabana bikwiye inkuru irambuye n'umunyamakuru wacu Vedaste Ngabo
Mujimbo wari mpunzi za barundi urushaho kuba mwinshi mu makambi y'agateganyo ari muri Republika ya Demokarasi ya Kongo mu ntara y'Kivu y'Amajyepfo ko mu nkambi ya Kavimvira sange ndetse na bimwe mu bibanza by'agateganyo byo mu Rusenda niko izi mpunzi zigenda zihura n'ibibazo byo kubura amazi yo kubamo ibi akaba ari byo bituma usanga abagabo n'abana b'abasore barenga 108 baba bacumbitse mu gihangare kimwe mu gihe abagore n'abana bato nabo bari mu bindi bihangare bityo bigatuma bashakanye batabonana bamwe mu bashakanye bagize icyo bavuga kuri iyi gahunda y'ukubukubi nabo bashakanye ahanini itegwa n'ubuke bw'amazu abari mu nkambi y'agateganyo
twebwe ingorane dufise n'ukubera abagabo bacu tubarabuko nyene umva ntidushobora guhura nabo kuko nta mwanya tubironka kuko hari ntibibitwe ntibatwemerera ko dushobora kubarana nabo cyo gituma rero cyo tukira muntu abo kwiwe cyo gituma tuvuga ati nta mahoro dufise kwagira abana dusa n'abantu twogarana twebwe batubwira ngo turindire nta mato
kubisanzwe ico tubona twega barifije tubona uko mwotworohereza bakabaha izo bakabasohora kugira baje mu mazi yabo je mugabo wanje ntitubana tubana kubira nyene uko nyene haheza meza 6 tutari kumwe tubana ho nyene mu bihangare tubana uko nyene turi ihangana no twe bigenza gute kandi turi tukiri mu bihangare twarakivuze badoha amazi yacu bakanga ngo dufise umujyango munini fije bamwe bamwe baza baramaze kuronka amazu ariko bariko barababwira ati babashire muri ayo mazu babasohoreye ntibemera ko bo bahereza ayo mazu bamwe bavuga ngo bafise amatayi menshi ariko hari ubafise itayi nyinshi akabaro zuniniya nk'inzira imwe byumba bibiri na saro bakaca banka kumusohora ngo canke nk'irimwe inzu zibiri bakaca banka kumusohora ngo none ngo afise umujyango mwinshi ngo bategezwe kurindira ngo bamuhe inzu zibiri
kuba izi mpuzi z'abarundi hari zimaze amezi atandatu mu nkambi z'agateganyo hari ingaruka zigenda zigaragara uko bwije nuko bukeye umujyango yabashakanye kuko twabisobanurira nsaba yandi Remy impunzi y'umurundi maze amezi atandatu mu nkambi y'agateganyo
abantu benshi bariko barasambura abagore bariko barahukana abagabo nabo bivanye nuko batararonkaho baba kugira barondira rasiyo umugore utamuha rasiyo ntashobora kwemera akuru mugabo sitse muri kado transite mukavimbira mu kwezi kwa mbere tariki imwe gushika ubu ntabwo ndigera mbona umugore wanje ngomeze gutya
iyo ubashije bakubwira gutya
iyo mbajije bambara uko ari kurindira ahubwo nta nitetesigano numva yo
nubwo iki kibazo cyo kubona amazi yo gucumbikiramo izi mpunzi kitaraboneka umuti hari izindi mpunzi ziba mu kiwanza cy'agateganyo cyo mu rusenda zivuga yuko zigifite ibibazo bya buri umuti ibibazo bishingiye ku mirire n'ibikoresho by'ibanze ababyeyi bifashisha bari mu ngo
muri akaye tubayeho nabi nta byo kurya turonka nkuko bikwiye dusinyira umuceri bakaduha ubugari iminsi yose nta muceri twigira turya bawuduhaye naho rimwe emwe babikuyeyo nanje ubu ndamaze amezi ane ndahabyariye nta n'ikintu na kimwe baramfasha umwana ndabuze umuzi wo kumwambika umwana nta mavuta umwana ntaki urumva uburago badupokeje bwaduhereye
usibye impunzi z'abarundi ziba mu makambi y'agateganyo ari muri teritwari ya Fizi na Uvira inkambi yo mu Rusenda ikaba icumbikiye impunzi zirenga 2028 Vedasengabo ku bw'ijwi rya Amerika mu Rusenda
urakoze Vedaste Ngabo mu gihe rero hamaze iminsi havugwa ibibazo bitari bike bifatiye mu gisata cindero mu ikambi ya Nakivale muri Uganda hari umwizero mu banyeshure b'abarundi bahungiye muri iyo kambi umwizero ugaturuka ahanini ku ishure ry'imyuga riherutse kubakwa rishobora kwakira abana batagize amahigwe yo kubandanya amashure asanzwe uretse ko batazi icongereza boroherezwa muri iryo shure n'amahera y'ishure basabwa ntavuna cane Leonce Niyongabo niwe tubaza ino nkuru.
Vocational Training Center ishure ry'imyuga riri Kabahinda mu kambi na Kivale muri Uganda. Iryo shure risohora abana bize imyuga nko gukora imiduga, ugusuka imishatsi y'abagore, ugukora amatara, electricité, ugusudira, ukubaza, uburimyi, ugukora mu mashini nyabwonko n'iyindi myuga myinshi. Abana biga muri iryo shure bari mu mice yose y'impunzi ziba mu kambi na Kivale bene agataka badasigaye inyuma ku barundi rero iryo shure riraborohereza nk'uko uyu munyeshuri abyigana
jewe narakontroye nsanga iyo ugiye kwiga icyo bitwa mu rwego rw'igifaransa anyansinyima generale bisaba yuko bagusubiza inyuma kubera iki ingorane y'ururimi rw'icyongereza twege si kirenga nk'abantu bavuga ikirundi mugabo ugiye kwigisha uryo umyuga kubera ko tuba tuzura ururimi ruke na teori twiga cyo twiga pratique
no kuvuga ubu rero rwa ururimi ntago mukoresha
ururimi turarukoresha tukavuga duke yitwumva na ivyo tutumva naho tukareka tukarabisha amaso gusa
mbega mwega igihe kingana gute
twiga igihe gitoye cyane nk'ubu twatanguye umwaka mu kwezi kwa kabiri mu kwezi kwa gatandatu tuzorangiza umwaka
iryo shure rimwe kandi uburaro ababikeneye kandi babifitiye uburyo baguma mu ndaro eka no kuriha amafaranga y'ishure bararekuriwe kuriha ibice bice naho nyene rimwe na rimwe bishika bikanka kuri bamwe mu mpunzi z'abarundi
urariha igice cy'amafaranga wasabwe hanyuma maze kukiriha hakaba icyo biyita kuzozura riha bukebuka ayo amafaranga kugeza uyakwize mugabo birashyika umaze kuriha icyo gice bikanka uhitamo kuyaheba kuko atabundi buryo ubufisi bwo gusubira gutanga ayandi asigaye
abo banyeshuri rero bizera ko hazogera gutaha bafise ubumenyi butari buke mu by'imyuga
turashima kuko tufatiye wiga nka mekaniki ukagenda uzi gukora umuduga no kuwutwara urumva yuko ubuze umwuga cyanke ukabuzi gusudira cyangwa kwesitara amatara ububizi cyane twevrema niyo ivantaje tubona dufise
ikibabaza ariko nuko abatari bake mu Barundi ayo mashuri y'imyuga naho bo babara yatanguye baheza bakayacira hagati uyu mugenzi wabo akabasaba ko nyabuna bo kwijukira ayo mashure bakavavanura no kwirirwa barazerera mu ikambi
mu bisanzwe nta kuntu bavyitabira kuko nubwi no munsi yeje ntasubirayo kuko nurugendo ni runini ya hari ukuntu usanga nk'abana babakobwa honyene bibagora no kumva ururimi nka twebwe abahungu tuba twiyemerana gatoyi turagenda tukagerageza mugabo nk'abakobwa vraiment biragora cyane abana bari ngaha fati b'abarundi batariko bariga kicino batera hako birirwe barajya kuyerera mu mabarabara kandi aho kuri iyo shuri hari imyuga imyuga idanatandukanye kandi myinshi yoroshe bashobora gukora nuko borondera uso dufaranga dukenewe bakaza tukivadikanya nabo tukaza kugenda ku ishuri kuko iyo ugenda ku ishuri muri kumwe n'abandi bantu benshi urashishikara kugira ngo bazoronke ubumenyi nubwo bosubira mu bihugu baje bavamwo kugira ngo bagende bafise n'ikintu bazoshika bakora mu ico gihugu iwabo
eka kandi n'uyu murezi ahamagarira abana b'abarundi kwijukira ayo mashuri y'imyuga kuko avuga ko ari ngira kamaro
no kuri ni ishuri ifasha cyane gose kuko ngiye kuriraba n'isaba nyishuri bake kandi ibikoresho birakwiye ibikoresho birakwiye bagira pratique zikwiye bafise indi mugiramo pratique basama modoka bakoresha bafise ibintu bitari bike no kuri no kubwira yuko do systeme éducatif Uganda ifashe neza cyane gose
musanzwe muri abarezi n'ugaruka rw'abarundi kuba uki kwiga maguru kugira abo bitakunze ko baja kwiga muri enseignement général mubabwira iki kugira bijukire n'imiburi biraho bashoboye no muri iyo myuga
nubabwira yuko ahubwo ico wakora bugira indero bakubaha bakisonera bakurikize indero twebwe abarezi manuro tubaha bageze bakagenda bakiga imyuga nuko iyo myuga rwafashe cyane gose no kumenyesha ko ngaha mu Uganda no kuri urupapuro rwaho ari diplome ama certificate batanga aba afise ingufu cyane gose kuko indirunga mu Rwanda itunganijwe neza tuzabagira kamaro badoja bagibanda ni gihandi cyasubiye mu Burundi tuzabagira kamaro no bahemeza kugenda kwiga bakiga imyuga itandukanye bagaza bakungura ubumenyi bakava mu intazi mwagaza bakungura ubumenyi
kuri iryo shure rero abanyeshuri bagize imana bakamenya bafise amanota meza baba bafise amahirwe yo kubandanya mu kindi gice cy'amashuri yisumbuye y'imyuga eka mbere bakanashobora gushika no muri kaminuza Leonce Niyongabo inakivare muri Uganda ijwi rya Amerika
Unaoni wa mwanya wa hariwe ikiganiro cy'amagara y'abantu abana bagera kuri 53% kwijana bari munsi y'imyaka 5 bo mu ntara ya Rumonge nibo bashizwe ahabona muri uno mwaka n'intara y'ubuvuzi ko bafise ingwara zifatira kugufungura nabi nka kwashi ivyo bitigiri bigashobora kwiyongera bitewe nuko ababyeyi batarijukira gupimisha abana mwene iyo ngwara hakiri kare mutinone mu ntara y'ubuvuzi ya Rumonge babivuga kwiki babona kwicihutirwa kugira ngo abavyeyi bitabire gupimisha abana babo ku bwinshi ari cahe ido nido mu kiganiro Alain Yves Irankunda yagiranye n'urongoye intara y'ubuvuzi ya Rumonge muganga Jean-Claude Ndikumasaba
Ingwara ya kwashi niyize imbere muzibangamiye abo bana bo mu ntara y'ubuvuzi ya Rumonge amakuru duhabwa na muganga Jean-Claude Ndikumasabo ayirongoye akavuga ko abo bana bava mu burere bugiza hanini komine Buyengero kundwi n'ibice 8 kwijana igakurikirwa na komine Muhuta kuri 5 n'ibice 5 kwijana muganga Jean-Claude Ndikumasabo akavuga ko ukwibonekeza kuyo ngwara ikomoka mu gufungura nabi kuva hanini kukutamenya ko abavyeyi gupimisha abana kare
ngwara zo gufungura nabi bita kwashyurukoro cyangwa marasi mu gifaransa ugasanga haba kiciyumvira uko batihutira kuza kurabisha abana benshi ntibabimenya yuko zipimwa ariko twaga mutabwire ko zipimwa uretse ko ku mavuriro mato mato zipimwa ibipimo byo kukuboko bihaza bikerekana ko umwana akomeye canke afise ingorane zo gufungura nabi hariho nubundi buryo bwo kurondera icyo twakwita mu gifaransa edema cyangwa mu kirundi ubuvyimbe buvuye ku ngwara zo gufungura nabi akenshi bita kwashyurko nivyo bari mushake yago barafise n'impapuro baheza bakuzuza mu gihe basanze umwana afise izo ngorane
abo bari mushake yago basanze afise iyo ngwara bica bigenda gute
baraheza bakamuzuriza impapuro akarujana ku uriro ritoyi kaheze bagasubiramo kuko umunyeshya kiyagashobora kuba yihenze basanze yihenze bakasigurira umuvyeyi basanze atihenze naho umana gaheza agakurikiranwa mujanye nifunguro
nkuko uyo muganga arongoye intara y'ubuvuzi ya Rumonge ashishikara avuga nuko muri iyo ntara ubukene bw'amavuriro ari nzitizi kubavyeyi bipfuza gupimisha abana babo ikabifise amavuriro atarenga 8 ashobora gukurikirana abana bafise ingwara ya kwashi iri ku rugero rwo hejuru hejuru. Muganga Jean-Claude Ndikumasabo akavuga ko ivyo bicintege abavyeyi na mwarija batanazi n'ibimenyetso nyezina z'iyo ngwara.
Umwana basanze yuko yotegerejwe kuza kwivuriro basanga ko yari kure ntaheza ngajeyo. Imisozi yacu yo mu ntara ari imisozi miremire aho usanga kuja ku mavuriro biheza bikagorana.
Amagara y'umwana acagwa mu mporero
araheza kagira ingorane basanga n'ubwonko bavyo bwabuze yanagira n'ingaruka haba mu mashure yiwe canke mu kwiga acagira rotade de croissance psychomotrice ngene yigenza canke nibijanye ningene umubiri w'usanzwe ukora mu bijanye n'ingufu.
Kugivyo muganga Jean-Claude Ndikumasabo agasaba ashimitse abavyeyi kudafata minenegwe amagara y'umwana na cane cane mu bijanye no kumusuzumisha kenshi.
Uri umuvyeyi naho taba uzi ibiharuro urashobora kubona ku mwana yonze ashobora kubona ku mwana atari karakura neza mu biro ugasanga yavyinjye inda canke yavyinjye amaguru canke tuboko canke ugasanga umushatsi uriko urahishira n'ingohe ziriko zirahinduka naco gituma boca baja ku mavuriro kugira ngo babarabe.
Nta kindi bakoraga muganga
byo bidasaba yuko umwana ku ngwara iyo ariyo yose agwaye yoheza akaza kwivuza bakamuvuza hakiri kare.
Mu gihe biboneka ko abavyeyi bakiri inyuma mu bijanye no gupimisha abana ingwara zo gufungura nabi, abajejwe amagara y'abantu mu ntara y'ubuvuzi ya Rumonge babona ko inguvu z'uburyo zikenewe kugira ngo icyo gikorwa cyo kumvisha abavyeyi akamaro kavyo kibashikire mu mihana. Aha muganga Jean-Claude Ndikumasabo atera kamo avuga ati:
"Ifashanyo zifashije ku buryo zirakenewe na cyane cyane mu bijanye no kwigisha bene igihugu kugira ngo bamenye ingene bashobora kwifata mu bijanye no gufungura hamwe n'ibijanye mu kuvuza abana. Ibyo birakenerwa yuko dushikira neza ayo mavuriro canke abakozi bahashika byoroshe.
Aya mavuriro wumva akiri make yoyo ntagikenewe
nayo nyene yokongererezwa ko umwana wese agize ingorane aheze avugwa hakiri kare ingwara itaramusinzikaza. Bigakenerwa nuko n'abaremesha kiyago basanzwe bafasha bagira agashiru kabute kugira ngo bamize ko kuko atagashiru kabute nawe nyene haragira igihe usanga kumbure badebukiwe.
Ikindi uyo muganga arongoye intara y'ubuvuzi ya Rumonge asaba nuko mu gihe vyoshoboka ku buryo buboneka n'abanyagihugu bakuze bosuzumwa ingwara zo gufungura nabi. Ivyo akabivuga uko mu gihe amatohoza yakozwe n'ubuvuzi muri iyo ntara yemeza ko hoba hari ibimenyetso vy'uko badafungura neza kandi bikwiye mu ntara ya Rumonge. Bumanuko bw'u Burundi, Alain Yves Irankunda, Ijwi rya Amerika.
Ivyo nabonye mana sinzi ko ari vyo imbarijewe ngwa y'amaso bana mbabarira. Ivyo nabonye mana sinzi ko ari vyo imbarijewe ngwa y'amaso bana mbabarira. Nabonye abantu b'ingeso mbimbi nyinshi zitandukanye, mbona abantu b'imico mibi mibi nyinshi zitandukanye. Vyo bikazana ingane mu bihugu no mu miryango, bigatuma abana bawe tubana tutumvikana. Mana tumbure ni jewe ngenda n'ubumuga bw'amaso, baba mbona ibintu mwafite bibi kandi ari vyiza. Acira urubanza bona tegereza kurucira, nimbara uko bimeze mana mbabarira. Ivyo nabonye mana sinzi ko ari vyo imbara jewe ngwaye amaso mana mbabarira. Ivyo nabonye mana sinzi ko ari vyo imbarijewe ngwaye amaso mana mbabarira. Nabonye abantu bica abandi kandi batabarya, mbona n'abandi bicwa nabo bashize kw'isi, mbona dukiza kw'isi.
Nuko nshuti bakunze akaba ari no ngaha dusozereye ikiganiro iwanyu mu ntara yacu. Uno munsi yakoze Macbill ya Bero na Engineer bari kumwe mu buhinga bw'ivyuma. Diane Nahazo ni jenda batunganiriza ikiganiro iwanyu mu ntara kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu. Reka ndabahisango gejo nkaho twahereye, ariko rero ndabasigire kano karirimbo ka Issa Jamal Yoya ngo ivyo yabonye bimwe mu vyo yabonye ateri vyatsi ni gucira urubanza ngo abo tutabwirizwa kurucira. Akaririmbo na ka Jamal Yoya.
icyo nabonye mana sinzi ko ari cyo imbari cyewe mbaye amaso mana mbabarira nabonye ibintu byinshi sinobivuga byose mana nabonye abiziko badashaka ko abandi batera imbere mbona bakamenye atana kimwe batazi niwe waturemye kera kezo dutahure mana
icyo nabonye mana